라디오 이수디 아메리카. 라디오 이수디 아메리카 마키노니노 마키냐 루안다 이 워싱턴 DC 모두 퀴리키란나 모브론디 쿠미롱고 미쿠피 비타 쇼트 웨이브스 쿠메테로 추미니첸다 니메테로 미롱기비리 무르관다 니쿠리 FM 이 자나나카니 니비체 비타투 무슈라칸디 노쿠 도 퀴리키란나 쿠리 페이스북 Change kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ku munsi wa kane windwi heze leta zunze ubumwe za Amerika zarashize habona imigambi mishasha yazo yerekeye akarere ka Afrika iyo migambi igenewe gushira imbere inyungu za Amerika zatangaje ko inyungu z'igihugu ziba iza politiki umutekano cyangwa ubutunzi zitegerezwa kuza imbere mu bijyanye n'imigenderanire n'akarere ka Afrika muri iyo ntumbero Amerika ifise imigambi yo guhangana n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya biriko vyagura inyungu zavyo mu bijyanye na politiki ubutunzi n'igisirikare muri Afrika. Hari ababona ko Afrika igiye gusubira kuba ikibuga c'intambara mu by'ubutunzi na politiki hagati Amerika n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Hari nabandi babona ko uguhiganwa hagati y'ivyo bihugu by'ibihangange bishobora kugirira kamaro Afrika. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Lionel Remesha yanonose ibijanye n'imirimo y'ubudandaji makungu ari muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twatumiye kandi Emmanuel Nkengurutse yanonose ibyerekeye amategeko hamwe n'imigenderanire y'ibihugu ari i Kigali mu Rwanda. Batumire ndabaramukije
amahoro.
Ego
mahoro neza.
Ego mahoro. Ntangurire kuri Emmanuel. Iyi migambi mishasha ya Amerika yashizwe habona ku munsi wa kane uyibona gute?
Ego iyi migambi yashizwe habona muri iminsi iheze nuko gusa yavugiwe hejuru n'ahandi iyo migambi yamara imigambi y'imigenderanire y'ibihugu byose byaba bikuru cyangwa bitoya ubu gusa nuko haroyemwo ibihugu biri novuga yuko biriko birahiganwa ibihugu bya rutura harimo Uburusiya harimo Ubushinwa harimo mbere n'ikindi gihugu kindi citwa Turkiya harimo India Ubuhindi ibyo bihugu byose biriko biragerageza kwirukana kugira ngo birabe yuko byogira imigenderanire myiza isumbirije n'ikiganiro cya Afurika gusumba uko byahura. Iyo rero bagomba kugira imigenderanire myiza bavuga ko bagomba kugira imigenderanire myiza bikubera akajisho keza cyangwa akazuru keza cyangwa imisaya myiza y'Abanyafurika ni kubera inyungu baba babikeneyemwo inyungu cyane cyane zerekeye iz'ubutunzi uburabye ibyo bitandatwa hariho muri Afurika ifise ibintu byinshi cyane iratunze umurengera bijya bintu by'amabuye y'agaciro ibintu by'ubutare n'agataka ni byinshi cyane muri Afurika mbere barafise n'ibintu byinshi biraba ingenzi turizime ibintu byerekeye uburimyi n'ubworozi baracafise amasi manini y'akacakora ibihugu hari ibihugu bingana ngira ngo ibihugu byinshi byo muri Siburaya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya binini cyane bitagiramo abantu benshi ushobora gushyiramo uburimyi ubworozi batibagiye rero ni gucukura ubwo butare n'agataka bifise.
Yego, turabandanya.
Nibyo rero niyo babikorera. Rero iyo Amerika ibivuze kumbura ibona ko ibyo bihugu birinda cyane cyane Uburusiya n'Ubushinwa byabitanze.
Yego, nibyo tuzakura. Yego, turaza kubigaruka ko. Reka nawe Lionel Mesha ho uhavuga iki kuri iyo migambi mishasha yatangajwe na Amerika kuri Afrika?
Ego me murakoze cyane ko mijambo. Iyo migambi ni migambi myiza cyane. Ni migambi myiza cyane kubona Amerika ishaka kubandanya yongereza imigambi y'iterambere no kuzana imitahe muri Afrika. Icyo kintu ni kintu je mu bisanzwe ndagishigikiye cyane, kandi ndabonamo ko hazobamo ikintu cyiza rwose kubera igihugu cya Amerika kuva na kera cyane gifite ubucuti bwinshi n'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Na Afurika nini hari ibihugu birenga 50. Hanyuma ubwo bucuti bwamye bwiyongera mu mfashanyo cyane mu kuzana imitahe. N'ubu Amerika kiracyari igihugu cya mbere kizana imitahe myinshi muri Afurika, ariko igisate ubu bagiye kongera ni igisate cyo kuzotanga amadeni. Icyo nacyo kikazoshobora gufasha cyane cyane mu nzira yo gushobora kuzana amahera ashobora kuzana imigambi y'iterambere, afasha igisate cy'abantu bashaka kwidandariza cyangwa kugurura imihora hamwe. Abadandaji bino muri Amerika bashobora gukorana neza n'abadandaji bo muri Afurika. Iyo ntumbero ni nziza. Wabuze yuko hariho n'ibindi bihugu nabyo ne biriko biragerageza kugira iyo migambi. Iyo migambi yose uyishizemo birafasha Afurika, kuko iyo habaye ihiganwa rero iciza nuko umuntu acagerageza akugurura imihora abadandaji bagashobora gukorana n'abandi badandaji. Ibi rero je mbona ari umugambi mwiza, kandi ni umugambi uzozana iterambere mu bihugu byinshi muri Afurika. Eka n'ubu biramaze gutangura kuzana iterambere.
Okay, murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone. Dufise Didas, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Irindi zina naho uri? Mu Burundi?
Ego, ne.
Mufise ikibazo canke icyumviro kubatumire?
Yewe, ni kibazo nk'amahanga nk'icyumviro.
Ego,
kibazo cya mbere ndashaka kubaza abatumire. Nanyumva?
Ndabumva, muduge ku ijambo.
Tumeshaka kubaza abatumire mbe iyo Leta Yunze Ubumwe ya Amerika kubona yoba igize iyumviye kuja muri Afurika mwa kino gihe, yoba hariho ikindi kintu cy'inkurikizi indi? Icyo ni kibazo cya mbere. Kibazo cy'ubwa kabiri ni kukiboba biyumviye kuza mu gihe babona Ubushinwa cyangwa ibindi bihugu bya Afurika nk'Uburusiya byoba biriko biregera ibihugu bya Afurika mu kubiteza imbere, kandi n'icyo gihe Amerika nayo yari yabihagaze, yari yarabyanze kuza gukorera imihigo yayo muri Afurika.
Murakoze. Mwahejeje?
Ego, me.
Murakoze. Mu mwishure Emmanuel.
Ikibazo ciwe ni kirekire, nticumvikana neza.
Aravuze ngo kubera iki muri ibi bihe ngo Amerika ije muri Afurika ngo ntibishobora kugira ngo inkurikizi mbi?
Oya, Amerika yamye iri muri Afurika yarace, yamye kuva kera harya mbere no mu Burundi igihugu ciwe cuye abaje ico kibazo naje n'ici wanje mbere. Amerika yari mu bihugu bya mbere bitanga ifashanyo nini ya cyane ifasha Uburundi cyane no ku bindi bihugu bya Afurika. Ni uko ziri iza ubwa mbere nkuko uyu mwene wacu dusanga ibiganiro yaje kubivuga gusa igishasha ubu bagira bati si ugufasha gusa no kuzana imitahe tukayishora ngaho muri ibyo bihugu byanyu hanyuma tukaraba yuko ushobora kugira akarusho mu iterambere mugabo rumva nawe navuze ikindi bahiganwa n'ibindi bihugu rero nta kibi kirimo imigambi yindi baba bafise ni ukuraba ibihugu bya Afurika nabyo nyine bikitunganya erega ntibasanga bititunganije neza habaho ibintu bibiri barabireka kuzana iyo mitahe kandi icyo gihugu ibyo bihugu biba bihombye bibuze iyo mitahe canke baza naho igihugu ntikibitomboreremwo ngo kibironkemwo inyungu ikwiye ndaguha akarorero hari igiturire cinshi ntibazoze abazoza nabo urumva ntibazofashe urumva leta igihugu ntikizobyungukamwo mu mutahe mu makori mu buzi aho rero icyo kibazo ni ukucibaza ubaza icyo Amerika igomba gutegekanya wongera ubaza icyo ibihugu bya Afurika byotegekanya kugira ngo koko iyo mitahe iyo politiki nshasha igomba kugwiza imitahe muri Afurika itange akarusho abanyafurika bahungukire ntibahahombere ndaguha kandi karore urabona huzuye ubutaka bwinshi butari n'agataka byinshi muri Afurika kandi ibyo bintu ndazi ko ibihugu byinshi bya rutura bibikeneye kuko kubera amahinguro yabo aricyo akoresha mu gihe hatariho politike nziza y'ibyo bihugu bya Afurika ituma haba ihiganwa hagati y'amahantu yabishaka amasosiyete abishaka ibihugu bibishaka bagira ati murahiganwa hanyuma dufate utanga menshi uwongera agatanga ubuzi bwinshi uwongera akazotanga amakori akwiriye amafaranga yose yavuye muri ibyo gucukura ntaca asubira inyuma yose muri icyo gihe urumva tuzobahombera iyo batangura kugira amakondra amasezerano binyegeje ugasanga ya amafaranga ava muri ubwo butare agenda mu minwe y'ayo mahinguriro yo hanze no mu minwe y'abategetsi ntaje mu gihugu ntaje mu kigega cya leta aho tuzohombe
yego
rero nabyo nyine no kubyibaza
yego mu kibazo cya kabiri yabajije ngo kubera ikingo Amerika iyumviye kugaruka naho mwana ko murasigura ko itigeze iva muri Afrika ariko harababona kumenga cyane cyane kuri iyi ntwaro ya President Trump basa n'ukumenga Afrika batangwe gusokora ngo niko kibaje ngo rukubera ubushinwa cyane cyane ubushinwa Burusiya nibaza ko ari mu bya gisirikare ariko mu butunzi cyane ubushinwa ngo byo babimaze gufasha Afrika gutera imbere muri make
oya urumva kuri Trump bambe kuri Obama igihugu cya Amerika cyonyine cyari gifite ingorane nyinshi ndane kuko cyari gitanguye amahinguro yayo yose amasosiyete y'ubudandaji yose yatanguye guhomba icyo yagiye gukora yagiye kwitunganya mu gihugu hagati kugira ngo ubutunzi busubire bubyuke kandi yaragerageje arabibyura umugabo rero muri icyo gihe abashinwa n'abarusiya nabo mbere n'abahindi n'abandi kubera bazi ya politike yabo ya marxisme leninisme ba kera imigenderanire yabo n'ibihugu bya Afurika byari cyane cyane ibintu bya politiki ibya ideoloji ariko ubu ndabo barijukiye intuze ekonomi do marshe bagahiganwa bakarondera rero ubwo butunzi abanyafurika bafise bagahiganwa n'ibindi bihugu ubu rero nabo baciye muri icyo gihe baca babona yuko boza muri Afurika kandi koko bazanye umurindi munini kandi bariko bararondera ubutunzi bwinshi notama ibyo bintu byo mu kuzimu ubutari n'agataka ka Amerika rero muri icyo gihe kigira iti hari ahantu nari nacerewe gato sinabibonye neza ngo mpape ndanje nisuganye nshobore gukurikiza umurindi abandi bafise ibyo rero birumvikana
Afrika yo chatomborera abantu baje bayironde ari benshi ningo mugeni mwiza yiteguye
yego
arahava agatora musore mwiza gusumba bose afise ubuco kwinshi natwe rero muri Afrika niko tugomba kubikora niko ndavuga amajambo pake
murakoze dovise kandi Remo uratumva
arumvemeshe
irindi zina ahuri
Ruhamya
uri he
mu Kigali mu Rwanda ku gisozi
yego ufise kibazo icyimviro
ngeye numvise ino competition cyangwa rino hangana riri hagati y'Ubushinwa na Amerika numva nge uko mpita byumva numva ahubwo agimita numva ikintu bitoronizasiyo cyangwa ubukoloni ko ari bwo bugiye kugaruka niba bahanganye kuriya ahita mbihuza n'ibyo duhinga amabuye ducukura abantu bagacukura amabuye bakayakomoramo bino byuma telefone mashini laptop imodoka amagara amamoto bino byuma bikenera bya buri munsi twajya kubigura tukabigura bihenze nge numva ko ubwo bwaba ubukoloni se nta kuri Afrika yakwishyira hamwe ahubwo noneho twe tukabyaza bino bikoresho bijya mu nganda bijya muri aho muri Amerika bijya muri ubwo Bushinwa kuko muri kompetisiyo bagira cyangwa mu mahiganwa bagira mbere na mbere icyo bashaka ni amabuye nta kindi kintu bashaka baza baduha bavuga ngo bagiye gukora umuhanda ni urugero bagiye gukora umuhanda mu Rwanda bagiye gukora umuhanda muri Afrika uraza gusanga ari Abashinwa bonyine bazubaka wa muhanda muri biro zabo muri buri kimwe cyabo cyose nta munyarwanda cyangwa umunyafurika uri aho hafi umunyafurika uri hafi ni umukapita cyangwa ni shefu cyangwa nta mufuwamani bashobora kugira uwo munyarwanda nta
yego
eh
murakoze
ese ibyo ngibyo ntibyaba ari ubukoloni bugiye kugarukana none Afrika tugazisanga turi mu bukoloni bw'ibi bihugu
murakoze reka mu mwishure Lionel
murakoze cyane ego ikibazo yabajije nokuri oya subukoroni bugarutse kubera iyi migambi y'uguteza imbere yo kubandanya guteza imbere Amerika Afrika ni rumva ibihugu byose birunguka iyo muri ko muradandaza ibihugu byinshi ubu biganira kugira habe inyungu ku bihugu byose iyi migambi rero iri kirongerekana muri Afrika ahubwo ni migambi myiza cyane abantu bakwiye kwakira neza kuko mu myaka nka 2025 iheze iyo migambi nyene yabaye cyane cyane mu bihugu bya Aziya nabyo ne byari bikeneye iterambere hanyuma baraborohereza imihora barabakira ibihugu birahindura amategeko baragerageza barakorana neza mu gisate cy'abadandaji hagati y'ivyo bihugu hanyuma ivyo bihugu birazamura ubutunzi bwawo burakomera niho ubona ibihugu Ubushinwa Ubuhindi Korea y'Amajepfo n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya byarakomeye ubutunzi burakomera cyane kubona barashoboye gukorana n'ibihugu nka Amerika hamwe n'ibindi urumva rero no muri Afrika si barifuza yuko bagira nk'iryo terambere mu masegiteri amasekta menshi cyane atari gusa ay'ubutaka ariko hariho ibintu byinshi bikenewe bashobora gufashanya nk'ubu uravye nk'ibintu biva ino biza muri Afrika hariho nk'ibintu bifashanya nko gutumatumanya ko amakuru hariho ibyuma hagenewe nk'ibyuma by'umuyaga nkuba ejo bundi hariho umugambi wa leta yino yagize n'igihugu cha Senegal bakabafasha nko mu bintu byo kuzana umuyaga nkuba nawe ukaba ukenewe mu bihugu byinshi byo muri Afrika icyo rero bazanye ibyuma bagafasha umuyaga nkuba ukaboneka ibyo bintu birafasha cyane igihugu kuko bituma n'amahinguriro asanzwe mu gihugu ashobora gukora cyane akaronderera akazi abanyagihugu bagashobora kudandaza kandi ibindi migambi Amerika yagize kuva na kera hariho nk'umugambi watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri wa AGOA ujejwe guteza imbere Afrika cyane cyane mu bintu byo kudandaza no gushora ibintu biva muri Afrika babishora muri Amerika kugira amahera y'agaciro ashobore kwinjira mu gihugu. Ibyo navyo ni nk'ibintu nka ibitegwa, ibintu by'ubworozi, ibintu byinshi biva muri Afrika. Hari ibihugu byinshi byashoboye gukoresha uyu mugambi, ariko hariho n'indi migambi myinshi Amerika yigira kandi igumiteza imbere. Ariko ikintu gikomeye cyane ni itegeko bageze ryo kuzana imitahe,
itegeko rya AGOA. Murakoze. Dufise kandi Salomon, irindi zina nahuri.
Ndayiragije nkaba ninga i Kampala mu Buganda.
Mufise ikibazo intererano?
Ni ikibazo hamwe n'intererano.
Yego.
Nabo ni topic mwayishyize ko numva ko nogira icyo mvuze. Mbo Afrika ubu niwo mugabane wa mbere usigaye uri ufise isoko yagutse. Mbo ibihugu kuba biriko birahumbira byabanje kwikebera bona yuko Afrika atahandi hantu rasira gushora ibintu byabo usibye muri Afrika. Mbo ukabona aho gushima ubwo bwabibonye kera batangiye gushora amafaranga menshi muri Afrika. Nagira nibarize nk'uwo muhinga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibyo bizanye ibintu by'imigambi muri Afurika bishya byivanga no muri politiki, ubona bizokunda ko Amerika isimbatara muri Afurika nk'uko Ubushinwa bahasimbataye ho monakeje bikunda kubivanga muri politiki. Icya kabiri, Trump uwo mugambi azanye ubona uzomworohera ko aheruka kwishongora avuga ko muri Afurika ari ahantu habi cyane. Ibibazo murabyibutsa ijambo yavuze ngo ni nka Amerika. Nagiye nk'abantu perezida ba Afurika bakwiye kwiga barara izo mfashanyo ziba ziri kuturatangwa, habarimo n'akandi kantu kiga ubuzima kuca usanga bifata avenire guharuka ruza ruzokurikira ukaba ruzokwishyura ayo madeni ugasanga ibihugu byasa amadeni menshi. Murakoze.
Mumwishure Emmanuel.
Ego arabaje ibibazo bikomeye, ariko imbere y'uko njaho unyemereye nishure gato ya Ruhamya akantu gato yanongere kuco uyo umwene wacu yavuze ubukoloni bugarutse, kuko birajanye n'icyo Sharma asa n'ububajije kumenya gutanga amasoko muri Afurika navyo n'ibintu bikomeye. Icyo kintu yavuze turabibona muri Afurika henshi yuko tuvuge nk'amabarabara, imihanda bariko barayubaka cyangwa amazu manini kenshi na kenshi usanga abakozi bose bava muri ibyo bihugu nk'Ubushinwa cyangwa Ubuturukiya n'ibindi, hanyuma ba bandi b'Abanyafurika bakaburiranwa akazi. Ibyo rero ni ukumenya gukoresha uburyo bwose dufise ibihugu bifise, kuko nk'ibihugu biri muri OMC Organisation Mondiale de Commerce irya shyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi, hari ibintu batanze byitwa liste de concession d'engagement. Bavuga ingenda urudandazwa tuvuge n'akarere kuko yatoye kurisha urudandazwa ruba ingenda muhanahana kijya kintu twitwa les services notamment izo services zo kubaka services de concession. Bakubwira ati turuguriye ama entreprise ashobora kuza, mugabo hariho udashobora kwemporta ugenda ukure hanze abakozi bo hanze basanzwe bafise ubumenyi n'abakozi bo muri ibyo bihugu muje gukoramo. Iyo rero mbonye hariho abakozi bato b'Abashinwa cyangwa b'Abahindi cyangwa b'Abaturukiya baje cyangwa b'Abazungu mbere nicyo kintu, ariko mbarabona baza ari bake niko gusa amasoko yabo bazinze cyane ukababona baje ibihugu biba byubahirije mbere n'amasezerano baba basinye muri Organisation Mondiale de Commerce muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryazo ibyo kutandaza. Reka ngaruke kuri icyo kibazo rero cya Salomo ati mbega leta zunze ubumwe za Amerika iyo zitanze imfashanyo cyangwa zikaza zigashyiraho umutahe izanga na politiki, ati unarazi rero na Trump ibyo avuga ibyo yavuze kuri Afurika ati birakoye, ati none byogenda gute koko ahari kibazo ikomeye hagati yabo bahiganwa hagati cyane cyane y'abashinwa n'abarusiya hamwe n'abanyaburaya n'abanyamerika abanyaburaya n'abanyamerika iyo bagomba gufasha canke baza gushinga imitahe hari ibintu byangendwa kubita byangendwa ko bararaba ibintu by'agateka kazira muntu bakaraba yuko atabiturire biriho bakaraba yuko abantu bashobora kwitegenja tuvuge kandi ibyo rero hari usanga bijyanye n'ibyo bintu bagomba kuza gushobora imitahe kuko ngo hari igiturire biragoye kuvuga yuko mwo hava mukagira ikigano cyane ko ukora ikintu ngo uhave wunguke kuko inyungu yose usanga yariwe mu biturire bagufyaba cyane iyo bakurenganije n'ubwo udafise ubutungane nyabwo butunganiriza bose bisunze amategeko iyo urenganijwe ntacyo uhava ngo wunguke urahava ugahomberaye ibyo rero bakabibwira ati nihabe rero ibihugu bishingiye ku mategeko niho byokoroha yuko twohava tukazana imitahe mbere n'imfashanyo bikaba ari ibyo niho rero abarusiya n'abashinwa batagira abagose cyane kuko bagira bati twebwe ibyo ntitwinjiramo kubera kuko ibyo biraba ibihugu nibyo bari ukwisuka mu bijyanye n'ubwigenge n'ukwikukira kw'ibihugu
yego
hariho rero ibihugu bya Afurika bica biryoherwa bikumva ko ari byiza kuko cyane cyane n'abashinwa n'abarusiya cyane cyane abashinwa baca bazana amafaranga menshi cyane ibyo rero ntibabirabe mugabo rero ugiye kuraba rero no kuraba aho bihava bigaherera igihugu kirabyungukiramo muraraba neza ndabye amaraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere urabye n'ibyigwa bikorwa n'abahinga barakubwira ati yega nubwo ubushinwa buri ko burafasha cyane Afurika ntabwo bwatanze amadeni menshi uzohaga usanga ibihugu bya Afurika bifite amadeni arengeye aho byari bisanzwe bifitiye abanyaburaya
icyo nikibazo tuzakugaruka ko nivyo ari nk'ibihugu nka Zambia byafashe amadeni y'umurengera ku Bushinwa nibaza ko ari nk'imiliyari 7 z'amadolari mu nyuma birabunanira kuriha Ubushinwa bica buvuga ko baba barasinya amasezerano mutarishe turaraba ibindi twiri hamwe mu nyungu mufise mu gihugu cyanyu bafashe gukonda byumva societe y'igihugu ijeje umuyaga nkuba nimba tari nikibuga c'indege tuze kuri Louis Michel uratumva
ndarumva murakoze
yego uhamagaye urihe
ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi mu Rwanda
mufise ikibazo intererano
ngita akabazo kamwe rwose gatoya ndibaje ariko ubu ngubu Afurika ntabwo igiye kongera guhinduka isibaniro nk'igihe cy'ubukoronizi uti kubera iki igihe cy'abakoloni ibihugu bimwe byabyungukiyemo ibindi bihomberamo ndatanga nk'urugero abagande kuva ibara muri 1962 cyangwa 1963 bari bafite kaburimbo igihugu cy'abakoronije cyabasigiye kaburimbo cyabasigiye pre cyabasigiye n'ubundi butunzi ariko se natwe mu Rwanda abantu badukoronije bavuga ko badusigiye ikikweri ntibizagenda gutyo biriya bihugu bigiye gusobanura biza muri Afurika nimba bikagira ikintu bikora abandi bakaza bagakora ubusa gutyo ibihugu bimwe bikungukiramo ibindi bigahomeramo murakoze cyane mugira amanywa meza
murakoze namwe mu mwishure Remesha
ibintu ubu byarahindutse ubu ni urudandazwa cyane cyane iyo ibi bihugu cyane cyane nka Amerika mu migambi yabo yo kuzana urudandazwa rwinshi no kugongereza baba ariko barugurura n'imihora kubona hariho n'abari mu gisate cy'abadandazi bifuza kuza muri Afurika eka n'ibindi bihugu ariko uno musiko turiko tuvuga Afrika bifuza kuza muri Afrika hanyuma bakaza bakagira urudandazwa bagakora n'andi badandaza ariko si kuza gusa kugurisha ibintu kuko ikintu gikomeye n'ukuzana amahinguriro hariho amakompanyi menshi y'Abanyamerika ari ngaho muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe hariho amakompanyi menshi ari muri Afrika y'Epfo murabona Afrika y'Epfo yateye imbere cyane ariko barasa amakompanyi arenga amajana y'Abanyamerika ahari ku butaka bwabo ariko ikintu gikomeye n'uko nibindi bihugu rana Afrika nini bihugu 54 hariho nibindi bihugu bishoboye kuronka n'amahinguriro n'amakeyi ashobora kuza gukorera muri Afrika ico kintu cyo bari ntambwe ikomeye cyane kuko nk'ubu iyo haje nk'ihinguriro gukorera mu gihugu iciza n'uko iratanga akazi ikarihikori kandi n'abadandaji bato bato barashobora kudandaza ibintu kuri iryo hinguriro kandi n'abantu bakora muri iryo hinguriro barahigira byinshi bituma bizana n'iterambere ukurikije rero ako karorero nkako ni nka karorero nyene kakoreshejwe muri Aziya ibi bihugu byose navyo ne byaduze kubona haje amahinguriro menshi cyane cyane ava ngaha muri Amerika ariko hari uwavuze yuko ariho ibintu bitezo gukurikizwa ego hari ibintu bitezo gukurikizwa iyo amahinguriro rekaraza ariko aho ibihugu nivyo biganira ku mategeko ngendegwako bazokumvikana bazogenderako hanyuma abadandaji bagaca baza bakurikiza ayo mategeko urumva ico kintu ni kintu gikomeye yo ibihugu bitanguye kuganira bikugurura imihora abadandaji hanyuma abadandaji bakaza bagakora bakazana akazi kuko muri Afrika hari abantu incabwenge nyinshi hari incabwenge nyinshi hari urunganwe hari abantu benshi bakeneye akazi urumva nk'ubu hari abantu benshi bakeneye akazi hakaba hari amahinguriro nayo akeneye abakozi aho rero bazanye amategeko ashobora kubahuza abakeneye abakozi n'abantu bashaka akazi usanga ari bose bahungukiye ibihugu byose bikahungukira icyo rero numugambi mwiza w'iterambere kandi ibihugu bitanguye kutandaza hamwe usanga ari ibintu byiza bizana n'amahoro menshi
simbatana murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye mirongo ya telefone Thierry aratwakuye Thierry uratwumva
ego turabumva
irindi zina huri
mwiriwe njye ngo yari nk'intererano nagomba gutanga nkuko ndabibona
yego
nibaza kuba bari korashora imitanki twobigerana ikintu kiza cyane na karebe babaye benshi bihugu byinshi bikaba birazana imitaya yabo muri Afrika ngira ngo bituma ku isoko n'ibiciro bimera nk'ibigabanutse kuko urudandaza iyo abadandaza ariko baragwira ibiciro biragabanuka ku isoko ariko kandi nkuko umutima ariko aravuga nibaza mu gihe habaye ama societe menshi ariko akora mu gihugu n'ibyo igihugu kirahungukira ariko ndazi nabone ubwabo bariko barahungukira kuko baba baronse aho bagira urudandaza kabonera no gutera kamo ngira ngo ne ku bindi bihugu byaba byifuza kuzana imitahe byoza bigakora muri Afrika bitari bike ngira ngo gucyo Afrika twohungukira natwe ugasanga bigaje ko mu bihugu bitari bike bya Afrika twamwe twidoga ngo hari ubushomere habuze ubuzi ugasanga habonetse ubuzi guto bya bishomere bikagabanuka murakoze
cyane ubundi ari ku murongo wa telefone ni Etienne uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina nahuri
ndiye kubwaye Etienne guturuka Burundi Kirundo province commune Busoni Corine Kibibiri Tesize na Rugogwe
ikibazo intererano
ajene kino noterera ahubwo ndabyakira nayo nti
yego
eno bwa yuko ahubwo nko mu bihe byuhitiye tubona twabona ibihugu bivuye bya rutura usangwa ibintu bimwe birerekana n'ingufu z'intambara
mubandanye
ariko ubure we ariko bo rero ni byiza cyane cyo kinyamaze kuvuga ngo twacishimye cyane ahubwo niba kore intambara imwe yasinda musiga na cyane cyane mu guhiganwa mu byo bintu baza duteza imbere bazanye ubushobozi buteza imbere abanyafrika mu kwemwe wese mu kwerekana ubuhinga bw'iwe nibyo bintu bizo barimo biragira akamaro abanyafrika kuko na cyane cyane nka twebwe haguriyemo abantu b'abashomeri baraheza bakaronka ubuzi cyane navuga yuko amareta ahubwo ya afrika ace ayakira na yomi leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo ipiganwa rihabe by'ukuri natwe tubatorera ko yuko.
Murakoze, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku migambi mishasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize habona ku byerekeye Afrika ku munsi wa kane windwi iheze. Tubandarije kuri iki kiganiro ni iki kibazo. Harababona ko Amerika izitevye yasani yasokoye buhoro gukorera muri Afrika mu bijanye n'imitahe n'ubutunzi akaba ari cyo gituma Ushinwa bwahaboneye akaryo mu myaka irenga 10 ukaba bwaratsimbataye muri ako karere ka Afrika karimo amatungo menshi arimo afisa agaciro k'imiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi nkuko bivugwa n'abanyagihugu batari bake ubu muri Afrika bavuga ko bari umuliyaridi ni miliyoni 200 bakaba bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2050 bashobora kuba biyongeye inshuro zibiri. Ariko muri Amerika muri iyo migambi mishasha yashize habona ko ije guhagarika Ubushinwa aho bugeze mu muvuduko wabwo mu gukorera muri Afrika kandi yaravuze neza ko itazotanga ifashanyo ikivunga izoraba ibihugu bitayigwanya mu nzego mpuzamakungu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitagwanya inyungu za Amerika kugira ngo bironke bironswe iyo mfashanyo. Emmanuel mwakurikiranye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu aho siho hahagaze umuzi w'iyo nyungu ya inyungu za Amerika zo kugaruka muri Afrika.
Oya bo inyungu zozo inyungu ubiravye muri rusange ari inyungu z'abanyamerika bonyine ubwabo abagurisha tunga batwita abagurisha tunga bashobora kubona Afurika nk'isoko rinini ryo gushoramo imitahe cyangwa gushoramo ibitandazwa. Hanyuma rero mugabo hakaba rero n'ibyo ubutegetsi ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gushyira imbere gusumba ibindi muri iki gihe kuko abayobozi bashasha b'icyo gihugu bafise uko babona ibintu badahava rero bakagomba gushyira imbere nk'uko bivuze abantu batagwanya politiki etrangere yabo politiki y'ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu hanyuma bakagwanya so ibyo mu by'ukuri ni ukubiraba nibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise ububasha bwinshi ibyerekeye imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu. Hariho rero ibintu iyo ubyumvise guca bivuze uhapfa ukumva udasobanukiwe neza. Ariko ngaho muri Amerika hari inzego nyinshi zikomeye iyo ingingo zimwe zimwe zitanoze zitarengana nk'ibyo byo kurwana n'Abashinwa ibyo byo ni kuraba uzotana ibintu byiza abanyafurika bazohava bakemera. Aha rero mugabo niho hari ikibazo nyamukuru bamwe barabaza ya bintu bishobora kuzana n'ubwo intambara ariko gushamirana kuko urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko ishobora gushamirana n'Abashinwa. Aho rero ibyo bihugu bibiri bizoshamirana bikoresheje ibihugu bya Afurika. Ariho navuga nti abanyafurika nibagende barabe ibyiza byoba birimwo mu kwakira iyo mitahe yabo abaricyo bakorera ko bitegure bisuganye barabe yuko bakira ibintu byiza bimarira akamaro abanyagihugu babo, bimarira akamaro ibihugu byabo, bareke kuca gushamirana ku busabusa. Icyo navuga ko sino ahandi hoho nuko yabivugiye hejuru n'abandi nuko babigenza, n'ibindi bihugu byose nuko babigenza, bamba baraba yuko inyungu zabo atawundi yazigiye imbere, bakamba bipanze ku buryo batanga abandi cyangwa bakabagwanya, ariko batarize no kubivuga. Nicyo gituma hariho bijya bintu byitwa abaranse nyuma, amaperereza usanga akomeye mu bihugu, ni ukugira ngo bacunge ibindi biriko biraho bibitange, cyane cyane iyo hageze inyungu ziraba iby'ubutunzi. Uko niko navuga ko mu majambo make.
Yego, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Elvis. Elvis, uratwumva? Elvis, alo Elvis, uratwumva? Elvis ntari ku murongo wa telefone. Tubaze Nduwayezu. Nduwayezu, uratwumva?
Ndabumva gose.
Irindi zina naho uhamagaye? Uri
ndi Nduwayezu. Ndi Nduwayezu. Alo,
ndakumva?
Ndi Nduwayezu Felicia.
Uhamagaye uri he?
Igitega, mu ntara ya Gitega.
Yego, mufise ikibazo cyangwa intererano?
Intererano kuri ibyo.
Yego.
Rema Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Alo,
ndabumva, muduge ku ijambo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo kwivanga muri ibyo muri ya muri Afrika, kuko muri Afrika asanzwe hari indongozi zikwiye, nta cyo tuma rero bivanga muri Afrika. Niba tunganye imigambi yabo, hanyuma Afrika nayo itunganye imigambi yabo.
Murakoze.
Icyo cyumvise. Yego,
turabashimiye. Jean Bosco nawe nyine aratwakuye. Jean Bosco, uratwumva?
Ego, ndabumva cyane.
Irindi zina aho uri?
Nitwa Nsabimana Jean Bosco, ndi mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Jene, nta kibazo nabaza, kimwe gusa nabonye ibiriko bivugwa ko kungene Amerika igomba nayo kwinjira cyane mu by'iterambere. Ntabyonze ko ari mu byo gukirana hamwe n'ibyo bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa, kugira ngo kumbure binyoronkere inyungu zivuye muri Afrika. Muri make deno vuga yuko atanyungu bizozanira Afrika, mu gihe biboneka ko igihe cyose baba ariko baza barondera kumbure, kuvuga ngo bariko bateza imbere nyabihugu, ahubwo atakiboneka gikogwa cyotuma nyabihugu bitera imbere, nko kuzanaho ibintu bijyanye n'ivyama industry n'ibindi, no kutwigishiriza ugwaruka rukiga donke, hakabaho ugwaruka gwize ibintu byo mu rwego rwo hejuru, ibi bijyanye n'amatekinoloji, hote tekinoloji. Mugabo biraboneka yuko atacu babikora ko Ubuyapani bwateye imbere kubera ibintu mwe n'ibyo, n'Ubushinwa n'ibyo byabuteje imbere, barabigishije bariga baramenya ubwo buhinga bwo hanze bwo mu Burayi n'ibindi bihugu. Mugabo Abanyafurika bibonekana yuko ahubwo twe tuguma turiko twiga ibintu by'indome, ibintu byo hasi atacu bidufasha, nayo mayindustri ntaza muri Afurika kugira ngo dushobore gutera imbere. Je, nibaza rero ko ntacu bizozanira Afurika kiretse indyane, icyo kirazwi turabiye muri bibiyaga muri ibi bihugu byacu byo muri Afurika y'ubuseruko, tukabona kungene byifashe gucanishamwo abanyagihugu n'ibindi birashoboka kugira ngo kumbure bishikire ku byabo, ntaterambere novuga ngo bigiye kuzoza, nabwo abanyafurika barahabera amaso.
Murakoze cyane. Yego. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku migambi mishasha Amerika irekwa gushira habona kubijanye n'akarere ka Afrika. Umuntu yihweje hari migambi risanzwe Amerika ifise mu karere ka Afrika, nk'umugambi wa AGOA ukongereza ubutunzi, gukorohereza ubutunzi hagati ya Afrika, murambabari budandaje hagati ya Afrika na Amerika. Hari umugambi wereke muyaga nkuba Power Africa Obama, leta ya Obama yasizeho. Hari wa PEPFAR kubijanye n'amagara y'abantu wo kuri leta ya George W. Bush. hari umugambi yari wa Obama w'abakiri bato b'imboneza hakaba n'umugambi Africom kubijanye n'igisirikare. Lionel Mesha witegeje iyo migambi ubukuri y'intwano shasha ya Trump wibaza ko ari migambi izobandanya itera imbere muri Afrika.
Ego iyo migambi ndibaza ko izobandanya itera imbere ariko cyane cyane umugambi mbona uzozana akunguko kenshi n'uyu mugambi ukuzana imitahe. Kubona kubera hari igihe kenshi abantu si muri Afrika gusa ariko mu bihugu byinshi abantu benshi bashobora kuba bafise icyifuzo imigambi ikomeye ariko hakabura ubushobozi bw'amahera. Urumva iyo amahera atabonetse imigambi ntija mu buryo ariko iyo imitahe ibonetse ikuzana amadeni hanyuma haba abantu bikorera utwabo aborozi cyangwa abadandaji abagira imyuga abagira icyo ari cyo cyose n'amahinguriro bagashobora kuronka nabone amadeni kugira bashobore kurangura imigambi yabo. Iyo ni imigambi myiza cyane abantu benshi batoshobora no kuronka ayo mahera bashobora kuronka na makeyi ashobora kubateza imbere bakongera bagateza imbere n'abandi bari iruhande yabo haba abigiriye ayo gubudandazwa bwabo mu kubaronsa akazi n'ibindi. Uyo mugambi rero ni umugambi mbona ari mwiza hamwe n'uyo mugambi wavuze wa Agoa barawongereje imyaka gushika mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ariko urumva n'uyo mugambi urafasha abantu barima bashaka gushora ibintu bashora ibintu muri Amerika. Uyu mugambi nawo kuvuza abantu umugambi ukomeye kuko nk'uko wavuze yuko mu myaka izoza igitigiri cy'abanyafrika kizoduka uko igitigiri kiduga ni nk'uko abantu benshi barakenera ububafasha mu rwego rw'amagara. Amagara nayo ni ikintu gikomeye nibwo butunze umuntu wese yaba afise hanyuma bashoboye gufasha no muri icyo gikorwa cyo gufasha abantu naho no kugira amagara meza nacyo nabari imfashanyo imeze neza cyane.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude irindi zina huri.
Murakoze cyane kwa munyakire ku Ijwi rya Amerika. Ndi ambasaderi Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruyema ya mbere.
Ikibazo intererano
banje kubashimira Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Mufite akaba uko Afrika
yego
bihugu byo hanze bitufite ubuhahirane dukorana tukabasha kuba twakiteza imbere dore ko ibintu byinshi burya dukoresha cyane cyane usanga bituruka nko muri ibyo bihugu bya Afurika iyo tubashije kugenderana nta kibazo kibayemo biradushimisha nkatwe muri Afurika nubwo dukoresha Made in Rwanda ariko hari byinshi Amerika cyangwa ibindi bihugu byo hanze byo mu Burayi bishobora gufasha mu bihugu bya Afurika byerekeranye n'ubukungu byerekeranye n'ubukungu hagiye mu byerekeranye na n'iby'amashanyarazi by'amazi byo guteza amabanki imbere iki umva ko ari nk'umwe zigomba arije batera nk'imishinga imbere muri Afurika kandi babiturutse muri ibyo bihugu byo hanze byo mu Burayi na za Amerika ugasanga rero biri guteza ibihugu biri muri East African imbere muri make ubwo n'uvanga ya nkuko nabakurikiye muri icyo kiganiro muri Isanga yenda reba nkasanga n'ubundi wakomeje kubaho ubuhahirane tukagenderana nk'ibisanzwe ndetse tukabasha no kuba twakiteza imbere mu mishinga itandukanye tugafatanya byadushimisha nk'abanyafurika kuko cyaba ari ikigero cyiza cyane kuko urebye ibyo bihugu byo hanze dufatanyije na Afurika iyo byishyize hamwe rwose usanga ibintu ari byiza ari amahoro nta kibazo kigomba kubamo mu bukungu. Ubukungu cyane cyane rwose iyo bagerageje bagakorana neza mu byerekeranye n'amabanki ugasanga nka banki y'isi cyangwa banki za mu bihugu by'Uburayi ugasanga bikora neza n'iz'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika usanga ari ikigero cyiza gishimishije. Niyo mpamvu nagumije kubatega amatwi kandi nkavuga nshimira by'umwihariko umutumirwa mwanazanye nawe ku bisobanuro yagumije gutanga, nabyumvishe kandi numvishe n'impanuro zirimo n'ibintu byiza cyane cyane amagambo yagumije avuga yubaka. Nasanze ari ibintu byiza cyane byo kuba twafatiraho urugero, cyane cyane abajye babagifite nk'imyumvire mibi bakurikiye radiyo rwose muri iki kiganiro mwateguye Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Kumva rero ni ibintu byo gushimirwa cyane kandi murakoze.
Murakoze.
Jean Claude Mugurashya biba mu Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Ndabakunda cyane.
Murakoze. Murakoze cyane. Radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Tugarutse ku kibazo wari kuravuga Emmanuel Nkengurutse kubijanye n'umuzigo w'amadeni. Aho bavuga ko ubushinwa butanga amadeni menshi cyane muri Afrika ubu. Akaba yiyongera ku madeni ibyo bihugu bya bisanzwe bifitiye inzego mpuzamakungu zijanye n'ibyerekeye amafaranga nk'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI. Icyo kibazo kiratanguye kwibonekeza cyane mu bihugu bimwe bimwe twari ko turavuga nk'akakorero k'igihugu cya Zambia. Mubona ibyo bitazohagarika iterambere rya Afrika mu gihe abantu bariko bibaza ko bizofasha nk'ugo ruhara rw'Ubushinwa rutera rwiyongera muri Afrika.
Nuko byose nkuko nari natangiye kubivuga biva ingene bihugu byitunganije. Iyo ugiye gusaba amadeni utari bushobore kwishyura ayo madeni, cyane cyane kuyakoresha mu bintu bitari buhabwe bizana iterambere inyungu, aho birakugora igihugu kirava kikagora kikinjira mu ngorane nyinshi cyane z'amafaranga. Kandi rero burya icyigwa dukwiye gukuramwo ari ibintu byo kuvuga abakoloni n'ibindi. Ubu nibaza ko Afurika yikurukiye kuva kera nta bakoloni. Abakoloni burya nitwe tubacira inzira, tubyanse ntibazogaruka, baza ari abapartenere, abantu dufashanye. Burya rero ikintu cyo gufata nibyo abantu bafata ajya ibyo bintu baduhanura, ibintu byitwa amarege prudensiyeri, ibintu by'ingenda tutunganya ubukungu bwacu cyangwa ubucuruzi bwacu, inyera dusaba amadeni, inyera tugomba kuba transparanse mu bintu byose by'akazi ka leta, inyera amasoko aterwa gutangwa yubahirijwe, ingenda ufata amadeni nturenze ikintu utari bushobore, nk'uko ikiga cy'isi yose FMI ibihanura na Banki Mondiale mbere na n'ibanki ya Afurika. Nibyo byo gukurikiza kuronka uguha amadeni byoroshe utari bunyishure ni ukubanza ukabiraba nazo, kuko ntagombye kubesha mvuze ibiriho. Aho Ubushinwa buguha kuko burafite amafaranga menshi gusumba meme n'ibyo bihugu by'Iburaya na Amerika ubu, kayatanga kandi bitarinze kuraba izo byitwa norme prudensiyeri n'ibindi. Ni ukwibarabara umuntu akaraba inkurikizi, na cyane cyane ntukwegere kazo, ntukwegere abana bakiri ku barakuru ubu ibihe bibi, kuko ibihugu bitunganijwe neza bakora ku buryo babikira abana babo, abana babo bakazubaho neza gusumba iterambere bakarirondera rikazubashikira ari byinshi. Nayo iyo ubikoze ugasanga wamariye abana bawe, ntacyo uri kurafasha naho uyabyerekana ko biriko biratera imbere. Nicyo nabivuga ko nayo ibintu byo kuvuga yuko Abanyamerika cyangwa Abanyaburaya baje cyangwa abandi baje ari benshi bizohava bidusubiza inyuma, ntabyo nibaza. Kuko none era mu bihugu byinshi bya Afurika bifise ibigo byerekeye kuranga neza ibihugu byabo ko ari ibihugu byiza bikwiye gushorwamo imitahe mbere, ugasanga ariho no mu ambasade hariho abantu babijejwe kurondera imitahe yose. None Amerika ivuze iti ndaje niwumva ko iba yitabye akamo, naho iyo yitabye akamo ucumenya gusa ingenda indani mu gihugu iwawe ubitunganya kugira ngo bize bikugirire akamaro. Ntuhave ufata amadeni y'umurengera cyangwa ngo wemere kudandaza cyangwa ihinguriro, barizana duke ibintu byica environnement cyangwa bidatanga kazi cyangwa bidatanga makori cyo ibihugu ica kabiri kuvuga yuko abanyaburayi abanyamerika mbere nabo bashindwa n'abandi bashindwa barafasha nabo bose nsida byanze nubwo bahari byo batayinda kuraba bo barabati ndagufashije iyi nawe umpiri kareza ugasanga kenshi na kenshi bo babiharuye baradusho bakuramo reka n'abandi n'abanyaburayi n'abanyamerika bari biraho mugabo cyane cyane bihugu byitunganye ntivuze rero ko muri afurika ibyo byose uri kurabikora uraba politiki yo gukwega imitahe yo gukwega abantu baza gukora urudandazwa rwinshi ntibuza yuko ibihugu bya afurika byonyine biciye ku turere bibamo bishobora kugira ukuntu biteza imbere amahinguro yabo urudandazwa rwabo
yego
gutyo ntikibibuza kandi hariyo amapolitiki menshi ariko arakorwa muri iki gihe nibaza ko azohava aka y'ukwigira nk'abanyafurika izohava rero itumba ibihugu bya afurika bigaragara neza bidasa neza bigaragara neza imbere y'ibyo bihugu byose bya rutura biza bikadusanga atacyo dufise bikadusanga turabasabye dusabirikiza niho byohava bikagenda na rero ibyo rero ndabishyigikiye
yego
uko niko nabyishura amajambo make
yego okay afurika igitegiri cy'abanyagihugu gitera ciyongera twavuze ko uwavuga ko muri afurika hari abantu bagera ku muri RD ni miliyoni 200 mu myaka 2050 kabazo bamaze kwiyongera inshuro zibiri ko kwiyongera kw'abantu bituzwe bizwe kandi ko ibice 65% by'abanyafurika bari munsi y'imyaka 25 kuri mwebwe Lionel Remesha nikihe amaleta muri Afrika yokora kugira ngo ashobore gukura inyungu muri ugo rwaruka rugize igice kinini cy'abantu muri Afrika no mu gihe biyongera imigambi myiza boshiraho y'ugutegekanya ubutunzi kugira bifashe
ego cyane murakoze cyane ko mwica kibazo ego hari imigambi myinshi ibihugu bishobora gufasha mu gutegura ugo rwaruka cyane cyane mu gutegura ni imigambi iri kiraba imigambi izoza umuntu yoraba nko ku karorero tuvuge nk'igihe iyi migambi yari kiraba muri Aziya muri Korea y'Epfo nk'ubu ico bagize mu kugira bafashe urwaruka baragerageje barashira icyongereza cinshi mu nyigisho mu mashuri kugira abanyeshuri bamenye icyongereza kuko nk'ubu ravye muri Afrika ibihugu mu 54 hariho abavuga igifaransa hariho abavuga icyongereza hariho n'izindi ndimi nyinshi ariko nk'ubu iyo haje nk'ama amahinguriro yo hanze nk'ubu yo ngaha muri Amerika kenshi nk'umuntu azi icyongereza biramufasha nko kuronka akazi cyangwa kudandaza nabo kubona baza baganira mu cyongereza barase bake bavuga igifaransa ariko si benshi ariko abantu bashobora kwiga icyongereza bakiga n'ukungene nk'ubu buhinga bwa none nko kubigisha gukoresha izi za ordinateur za computers bakabigisha za technology aho yoba ari intambwe ikomeye byo gutegura urwaruka ariko icambere ni ukubanza gufasha bakagerageza bakabigisha cyane bagahimiriza urwaruka kwiga icyongereza hanyuma habonetse imitahe canke bariko baraganira na leta ya Amerika bakaraba yuko wogira no kumwena bashobora gufasha nko kuzana
yego
abigisha baza gufasha guteza imbere uko kwaruka
murakoze cyane turashimiye abatumire bacu Lionel Remesha nonose ibijanye n'imirimo y'ubudandaji mu makungu ari muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Emmanuel Nkengurutse nonose ibyerekeye amategeko hamwe n'imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda dushimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro byabo turabashimiye rero mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.